umukuru mugisagara yavuze ko gasana kabangayiriye amenyesha makuru n'abakomiseri bo mu rwego bari mu nyigisho kugera ku munsi wa gatandatu w'ingendo bwo mu rwa mukuru wa politiki Gitega. Izo nyigisho zerekana hanini y'ukuntu ubwicanyi ndengakamere ubwicanyi butagira izina hamwe niho nyabwoko bitegurwa. Zizotangwa n'abahinga b'abarundi cyane cyane baganisha ku mabi yo mu mwaka w'1972 aho ubwicanyi bw'uwo mwaka bwahitanye ibihumbi n'ibihumbi by'abahutu mu Burundi nk'uko amatohoza yakozwe n'inzego z'igihugu na mpuzamakungu abyerekana. Umukuru wa SEVER asanga imbere y'uko ubwo bwicanyi buba harabaye ibindi bintu bitari bike byaganishije kuri bwo. Nibyo umurwe wiwe watohoje ko kiyakaganda yicari
ndabivuga buke kubera ntiragira ngo tubwire inzego uyu mwaka itegeranyo izosohora kizovuga ibyo twatohoje byabaye mu Burundi kuva 1885 tuduge duce ku Badagi bari mu Burundi, duce ku Babiligi bari mu Burundi, turabe intwaro y'icami nyene yigengeje, turabe abantu baje kwihigisha ijambo ry'Imana nyene yigengeje, remisiyoneri, twongere tuduge, turabe byatugoye mu myaka 63, 65, 96, 71 kubera tubifatanya n'ibyo twavuze umwaka uheze.
Yasubiye kwemeza nk'uko yabwiye inama mpuzamateka n'ishingamateka umwaka uheze ko ubwicanyi bw'1972 ari ihonyabwoko ryakorewe Abahutu.
Uno munsi tukididinganya turavuga ihonyabwoko ryakorewe Abahutu bo mu Burundi, tukavuga crime contre l'humanité, ubwicanyi budasanzwe bwakorewe Abahutu bo mu Burundi mu gihugu cyose.
Ariko Perezida Ndayishimiye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka yatangaje ko hataragera ko ubwo bwicanyi bwitwa ihonyabwoko. Yarasiguye icyatumye Leta ibangira.
Hariho abacabaza bati none ko SEVER yamaze kuvuga ngo 1972 ngo ni ihonyabwoko ryagiriwe Abahutu ko Leta atakivuga. Hariho abavuga ngo Leta avuga n'ingoga, uraraba none igihugu cunguka iki? None tuzoza turafata akamanyu maze uburongozi buca buvuga ngo ko muzaha akamanyu, reka oya barafise igikorwa batumwe n'itegeko. Icyo gihe uburongozi bw'igihugu buzoheza rero bwakira icyo cegeranyo buce bwiga ingene bugikoze. Mugu uno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira he? Muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere.
Ibyashyirijwe na Kizigenza w'Abarundi byaranyuze Terence Mushano, umunyamabanga mukuru wa SEJ Notice Cirimoto, ishyirahamwe rihana inyungu z'inkeho z'Abatutsi rikagwanya ibyumviro bya Jenoside ku isi.
Yakebuye iba SEVER siba n'izindi nzego zemeza ibyo byaha bakwiye kubyitondera. Mugabo kugira bigende neza na Leta yo kwikora kuri oni bayitinyira iki?
Najya kubwira n'ibigira umwe mu baserukira amashyirahamwe yigenga akorera hanze y'igihugu akaba n'umucikacumu mu bwicanyi bwo 1993 bwakurikiye iyitwa rya Perezida Melchior Ndadaye. Arakina ijambo rya Perezida Ndayishimiye avuga ko ritanga umwizero mwinshi ku bwiyunge bw'Abarundi.
Hakenewe ko haba humvikana hakaba winyanyura cyane cyane itegeko rihari uyu munsi kugira ngo hashyirweho itegeko rihumuriza imigwi y'Abarundi bose kandi hagaca hashyirwa mu mugwi abantu abashinyantahe n'abapfasoni ibyo n'ijambo ari nta makemwa bashobora kurondera ukuri mu ntumbero yo kunywanisha Abarundi ariko atari kuzura kabuze gusa. Amajambo rero y'umukuru w'igihugu ashobora gufasha kunywanisha guha umwizero Abarundi.
Abanyeshamakuru batatse kumenya icyo Ndayicariye yibaza ku majambo ya Perezida Ndayishimiye ari nawe mugena. Yavuze ko mutangura rwose kubera ari umubyeyi w'Abarundi bose mu gihe mu rwego rwiwe ari uw'ubuhinga uvuga ibyo wabonye.
Umukuru w'igihugu niwe SEBARUNDI ni waramuswe igihugu uyo ntawe umuvuguruza. Icyo ni cya mbere. Hanyuma intebe yicaye ko nk'umukuru w'igihugu ni intebe yo kubaha. Urugwego turongoye rwitwa SEVER rushyirwaho n'inzego z'igihugu twitwa umugwi w'ubuhinga, umwanya w'umugwi w'ubuhinga mu kuvuga ibyabaye. Ni wo mwanya w'uwurongoye igihugu, kuko urongoye igihugu nashinzwe SEVER gusa. Urongoye igihugu araba ubuzima bw'igihugu mu byumba byose nihagera. Twebwe twizeye ko umukuru w'igihugu azovuga ahagaze kandi yaratanguye. Yavuze ati SEVER twayitumye kurondera ukuri, ni kuturonderere ikuduhe nitwakuronka, tuzoganira n'Abarundi tubaze icyo twokoza uko kuri.
nini mahu kutangaza kubuki chanyibili ndubi na kabili ya liho nyabuwa kwa ujako ya wawahutu ina mashinga mateka ika ushira kumukono mugisazea hanubu na hundibi chanyuliwa andako nyuma hafi yungaka kuko hanubu lachatu kura kusai minogo usangiza kubuki wawahutu chokihe ukanawaza vise icho wazikuru kubuki chanyi eroja ulika aneza juhuja Amerika.